ibyakozwe n'intumwa ikigabane cy'icyenda. Ariko Sawuli akigenda fuhagira afite abigishwa b'umwami mihigo n'ubwicanyi, aja kumuherezi mukuru amusaba makete yo guha bo mu nsengero z'Abayuda z'i Damasiko, kugira ngo niyabone abantu bakurikira inzira ya Yesu ari abagabo canke abagore abajani Yerusalemu mu ibohero. Maze ariko aragenda agira ashika i Damasiko, haza umuco giturumbu kuvuye mu ijuru mukayangana irya nino, yikubita hasi yumva ijwi rimubaza riti,
Sawuli Sawuli umpigira iki?
Aramubaza ati,
uri nde ga mwami?
Nawe ati,
ni jewe Yesu uri kurahiga, ariko va hasi ushike mu gisagara uzobarigwa ibyo ukwiye gukora.
Abagabo bajanye nawe bahagarara badakoma kuko bumvise ijwi ata muntu babona. Sawuli aravyuka va hasi maze akanuye amaso ntiyagira icyo abona. Bamufata ukuboko bamushikana i Damasiko, amarayo gatatu atabona ataca rya atacanywa. I Damasiko hari umwigishwa yitwa Ananiya. Umwami Yesu aramwiyereka aramuhamagara ati,
Ananiya.
Na wati?
Sabwe mwami.
Umwami aramubarira ati,
va hasi uje mu nzira yitwa igororotse ubarizayo mu rugo kwa Yuda umuntu yitwa Sawuli w'i Taruso, kuko ariko arasenga kandi yabonye umuntu yitwa Ananiya yinjira ahari amurambika ko ibiganza kugira ngo ahumuke.
Ananiya aramwishura ati,
mwami, uwo mugabo ko numvise benshi bavuga ivyiwe vy'inabi nyinshi yagirira abera ba Yerusalemu, kandi nina afise ububasha buhawe n'abaherezi bakuru bwo kuboha abambaza izina ryawe bose.
Umwami aramwishura ati,
fa kugenda, kuko uwo muntu ari ikintu nitoranirije ngajana izina ryanje imbere y'abanyamahanga, abami n'Abisirayeli. Nanje nzomwereka imibabaro uko ingana zobakwiye kubabazwa ahubwo izina ryanje.
Ananiya aragenda yinjira mu nzu amurambika ku ibiganza aramubwira ati,
Sawuli muvukanyi wanjye, umwami arantumye, niwo Yesu yakubonekereye mu nzira wazananye, uhumuke wuzuzwe mpemu yera.
Uwo mwanya ibisa n'ibikaragashi bimuva ku maso arahumuka ava hasi arabatizwa, maze ararya intege ziragaruka. Amarana iminsi n'abigishwa b'i Damasiko. Aca aherako avuga mu nsengero z'Abayuda ibya Yesu yuko ari umwana w'Imana. Abamwumvise bose barumirwa bati,
mbega ubu si we yatikije abambaza iryo zina i Yerusalemu? Kandi nicyo cyari kimuzanye nino kugira ngo abashyire abaherezi bakuru baboshwe.
Ariko Sawuli arushiriza kugira ubushobozi atsinda Abayuda b'i Damasiko, abereka yuko Yesu ari we Kristo. Hashize iminsi myinshi Abayuda baje inama yo kumwica, maze Sawuli amenya inama yabo. Bamutegera ku marembo ku murango no mu ijoro kugira ngo bamwice. Maze abigishwa biwe bamujana mu ijoro, bamucisha ku ruhome rw'amabuye, bamururukiza mu giseke. Ashitse i Yerusalemu agerageza kwifatanya n'abigishwa. Bose baramutinya, ntibemera ko ari umwigishwa. Maze baruna baramwakira, bamushira intumwa aziganira ingene yaboneye umwami Yesu mu nzira, ningene yavuganye nawe kandi ningene yavuze ashize amanga mu izina rya Yesu i Damasiko. Abakumwe nabo uko bukeye yuko bwije i Yerusalemu avuga ashize amanga mu izina ry'umwami Yesu. Yaravuga harira n'Abayuda bavuye i Bugiriki nabo barondera ingene bomwica. Ariko abavukanye babimenye bamumanukana i Kayisariya bamurunga i Taruso. Nuko ishengero ryose ryari hose Yudaya, Galilaya n'i Samariya rigira amahoro rirahangama, kandi rigenda ryubaha umwami Yesu ihagarikiwe na mpwemu yera riragwira. Nuko Petero agendagenda hose amanuka no kubera babi Yuda, asanga y'umuntu yitwa Ineya yari amaze imyaka munana avundira mu buriri kuko yari yaramugaye. Petero aramubwira ati,
Ineya, Yesu Kristo aragukijije, vyuka wizingira ikirago.
Aca vyuka ako kanya. Ababi Ruda n'i Saroni bose bamubonye bahindukirira umwami Yesu. Kandi Yopa hari umwigishwa yitwa Tabita risobanurwa ngo Doruka. Uwo mugore yari n'ibikorwa byiza byinshi n'ubuntu bwinshi yagira. Muri iyo minsi ararwara arapfa. Bamaze kuhagira ikiziga bagishira mu nzu yo hejuru. Kandi kuko Ruda hari hafi y'Yopa Abigishwa bumvise ko Petero ari yari bamutuma ko abantu babiri bamwinginga bati,
"Ntutewe kudushikira."
Petero arahaguruka ajana nabo. Ashitseyo bamujana muri ya gorofa, abapfakazi bose bahagarara iruhande yiwe barira, berekana amakanzu n'imitamana doruka yajisha akiri muri bo. Petero arabataramura bose, arapfukama, arasenga, maze ahindukirira umuvyimba ati,
"Tabita, byuka."
Arakanura, maze abonye Petero arabyuka aricara, amufata ukuboko aramuhagarika, maze ahamagara abera n'abapfakazi amuba hari muzima. Bimenyekana Yopa hose benshi bizera umwami Yesu. Maze amara iminsi myinshi Yopa kwa Simoni umuhinguzi w'insato.